With the sun, na-na. Yes, events. DYG Foundation.
Ego. Ego. Ego.
Yes, shanaru haka kwangu li maraika Urunji woi ninyweka nkugura kamotoka Ahabuku bobo nino chiru mwezo wakavoneka Noreko taspastoka jenda na makanika Nyena nkukune mpaka burizoba bure mwaka Abata kutwende za bachika mbengu mazima twayaka Ninkukunda mwana, nyotari mubie mpaka Kankukune mpaka single racing kamwine mpaka Yeah, nkaruondiwe amazima na heza ngabana urikire kunkankashara mo kujuriza ebyarukundo bonino kireza bune feza so perfect bari ya no bakiza ebyarukundo kambi hiwo mukundwa wanje ni ngushaba mazima yikirizo bo wanje ora kugambe ho mugambiro ryo wanje you belong to my belong to you my girl ni wo wanje
ego Ego, ego,
yes. Ninkundiwe abandi bakantama. Reka ngumeniwe kuba niwe umpikira mutima. Abo atakutwendeza bo batugira itima. Reka rukundo yitu tujikwase mukama. Neka nk'inyongore umwana w'umunyankore. Naira skini nosha nangu norubare. Nyenda mutwane mbarati kwenda mutware kabare. Ebya rukundo mbihiriwe nyowe mazire.
Ego, ego, ego,
yes,
malaika, 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 okuni malaika.